Abanyagihugu bo mu gisagara cha Muyinga na cyane cyane ababa muri karatiye ya Mukoni bararanye ubwoba bwinshi. Icabo batumye ni amasasu menshi yavugiye mu micungararo y'ikambi y'abasirikare yubatse muri karatiye ya Mukoni.
Byatanguye saa 8 8:50 abo inkoho ziravuga zemba munsi ya sekadi yabani inkoho zaravuze nyine turaraba kuzohera turabura dusindire n'umuryango bwabumva inkoho irindi vugana amarusha kugira kugira ubuje twese twaraye twicaye nyene mwe karitiye nyene ya Mukoni igiswahili hose buje buje bare bose bahagaze kwere kwere izo nkoho bwabo ineza ihari zaravuze mugabo nta bantu zahitanye
guhera mu masamu nane tsitigeze turyama aba twarara amasasu menshi cyane tuca tunyere tuguma hanze tudaturayaraba ukuntu nyene agenda uku wapfagaho mu ikambi tugenda uko isasu twagiye kuryama ariko nyere bukenyere tuvisije nyere hano kibarabara ata bantu barengana
kubari basanzwe bafata ingendo mu gaturuturu ntibyashobotse nkuko abanyagihugu bo ku Mukoni babivuga imodoka ari ntizarengana mu bazindutse hafashwemo abatagira uburangamuntu
mu gitondo imodoka ntizarengana kugira sizeri ibarabara ryari ryugaye kugira babe neza kwabo bantu baboneka
ku barabara hari abantu benshi baraba ariko turaba kungene ba boriza abo bantu baraye bateye umudurumba twebwe ntitwarengana udafite karangamuntu nk'ubu abantu benshi bafashwe kubera batabukarangamuntu bari bitwaje uba hafi yahituma ko bakayimuzane
cyane hacho fise nkoranirirwa mu rugo ariko nazindutse ndazana ku barabara ndabona nyene yuko imodoka zitarengana n'abantu batagira amakarangamuntu batarengana kizano ubu rero nubu baracyabafata nayo numubanye biyo hiyo bamufashe
bumaze guca neza ubuzima bwabandanije ukuri kwamye imirimo yose yariko irakogwa nkuko bisanzwe mu gisagara cha Muyinga hari abakenyezi basanzwe bazinduka hakiri kare kurondera ibyo bacuruza by'ibifungugo kuri bamwe uno munsi ntibarose ico bacuruze
mugabo bumutekano bifashe neza mbona nibidandazwa resawa nkanje ndo mukwafere mbona bakiriya baraza nta kibazo gusa mu gatondo niho rujya n'uruza rwari rwahagaze atabintu byarengana eka twabona yuko menga birayangaye mugabo bonesa bumutekano ni wose
abantu bagiye kurengana ariko hari hamaze guca atamuntu yabakija kurengwa ronze kurondera ibintu nka twebwe tuba dufise ubuzima butoyi biragoye kugira urengane hamaze gucuze kurondera ubuzima anza kurondera ivoka ibyo duhuye byari byose bishobora kundaza bikanyiriza bikandaza nkabiro ndabibonye nkabigura mugabo urumva ntibyabaye bigikunda ko umuntu aje mu ibarabara kurondera kandi urumva n'ababizana nta kuntu bari kubizana bamaze kumva iyo babizana atanzira zihari zo kurengana
bivanye n'imyaka bamaze mu gisagara cya Muyinga abaganiriye n'ijwi rya Amerika bose bemeza ko batari bwigere bumva amasasu nka yaraye yumvikanye muri ico gisagara basaba abajejwe umutekano kongereza ingufu
kuva amazina nka 15 ino nta munsi n'umwe n'umwe nk'uko
ubwo twikintu dusaba abajejwe umutekano ahubwo nibakore bakore barabe badukingire ibyo bintu by'ivyaduka biza kuduteza mu ngorane atamahoro n'umutekano twari tubuze twari tuyafise ubwo bareke kuyatoba
ku gipolisi cy'Inyamirama i Muyinga mu gihe cya saa sita hari abantu benshi bashengereye bifuza kubona abafashwe cyo kimwe nabo twifuje kuhashika ariko bamwe mu bapolisi benshi bari bahari ntibemera ko hagira uwuhegera twarondeye buramatari w'intara ya Muyinga kugira tumenye uko ibintu byifashe ari nemandira barusha arongo iyo ntara yatubwiye ko afatiriwe n'urubanza kwa mashikanye mu ntara ya Karusi i Muyinga mu buraruko bushya ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.